Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Baramutse Fidele, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri aka kanya turahera kuyavugwa ku Burundi. Ejo ku munsi wa mbere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakoranije abegwa bose n'ikibazo cy'imibano kugira barabire hamwe ingene ifashanyo y'ibanki y'isi yose y'amafaranga yababa imiliyaridi amajana atatu mu mafaranga y'amarundi azokora mu kiringo cy'imyaka itanu yohabwa ababikwiye koko. Inyuma yo kwerekana abo ayo iyo fashanyo yega, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratunze agatoki amashyirahamwe akora muri icyo gisata, abamenyesha ko batariko barakorera neza abo bajejwe. Umuyobozi ajejwe ivyigwa muri INSS, ishyirahamwe rijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi, yaratanze isiguraho yerekanye ko badafashijwe n'abajejwe intwaro bitazoborohera mu kazi kabo. Akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu ko ariyo ntabamye ibabuza kugera kwihangiro bihaye. Leta Zunze za Amerika yavuze jo ku munsi wa mbere ko ifise icyizere kubona abaroberi bo mu ntara ya Tigre barasubiye mu birindiro byabo byo mu buraruko bwa Ethiopia, byuguruye imiryango kuri diplomasiya yiyaguye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu muri Amerika, Ned Price, yavuze ko kubona abaroberi barasubiye mu ntara yabo ya Tigre ari ikintu Amerika yakiranye urweze rwinshi. Avuga ko ibyo ari byo Amerika yamye isaba kuva imbere y'igihe, ariko ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika ntibwashotse bwemeza nimba makuru yatangajwe kuri uko kuva mu ntara za Amhara na Afare kwa warobere ba TPLF ari amakuru y'ukuri canke atarukuri. Iyi ngingo yafashwe n'abaroberi bo muri Tigre yatanze icyizere ko hashobora kuba ibiganiro byo guhoza inkoho muri iyi ntambara imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu, imaze kandi gutera ibibazo by'inzara muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afrika. Muri Afrika kandi abantu bashika 17 barafuye, abandi 60 baraburirwa irengero ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Madagascar mu gaturuturu keje ku munsi wa mbere. Aya makuru yavuzwe n'abategetsi bagenzura ibivuko muri ico gihugu. Umukuru arongoye ibivuko muri Madagascar, Jean Edmond Randriana Ntenaina, yavuze ko 45 kuri 130 bari muri ubwo bwato bashoboye gutabagwa, abandi bakaba bakirondegwa. Yavuze ko ubwo bwato bwari butwaye abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ubundi umutegetsi mu gisata cy'ibivuko yavuze ko inyuma y'ibibazo by'ubuhinga muri moteri, ubwo bwato bwarushijwe ingufu n'imifunda y'ikiyaga buca burazama. Nayo muri Haiti, umugwi wa misionere b'Abanyamerika na Canada bari baranyurujwe muri ico gihugu mu kwezi kw'icumi, ubu baridegemvya inyuma yaho batorokeye mu ndwi iheze. Ibi vyashikirijwe n'ishirahamwe ry'abagira neza bakorera byabivuze. 12 batorotse bari muri 17 banyurujwe inyuma yaho bari bavuye kugenderire rero ry'imfuvyi riri mu karere ka Croix de Bouquet muri ico gihugu. Mu ndwi iheze umuvugizi w'igipolisi muri Haiti, Gary Desrosier, yaremeje ko aba misioneri batakiri mu vyara vy'abari barabanyuruje. Ejo ku munsi wa mbere, ishirahamwe Rukristo Begukira ryaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Ohio ryavuze ko abo bantu 12 batorotse bagenda ibirometero bitari bike mu ijoro, kandi bari bafise n'abana. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS riragabisha ko ikiza cya COVID-19 kitazohera mu gihe hakiri ubusumbasumbane mu igabanganywa ry'incanco hagati y'ibihugu bikize hamwe n'ibihugu bikenye. Mu ijambo yashikirije mu gihe umwaka uri kurarangira, ejo ku munsi wa mbere, Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko atakimenyetso cerekana ko ico kiza kiriko kirazimangana vuba. Avuga ko abantu barenga imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atatu batakaje ubuzima na COVID-19 mu bihumbi bibiri na cumi muri uyu mwaka wa 2021. Avuga ko abishwe n'iki kiza barenga bicwa na sida, malaria hamwe n'igituntu bishizwe hamwe byose. Ibiharuro byerekana ko igice cya kabiri cy'ababa ku isi cyahawe urucanco rwa COVID-19 mu gihe ikindi gice kitaracandagwa. Abanyagihugu mu bihugu bitunze baronse incancu inshuro 50 kuruta ababa mu bihugu bikenye. Nayo Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika yiteguye gutangura ibiganiro bya kidiplomasiya n'Uburusiya biciye mu nzira zinyuranye, ariko Amerika iragabisha ko Uburusiya bukwiye kubanza kumva amakenga y'ibihugu byo mu burengero bw'isi, aho Uburusiya bwarundanirije abasirikare babwo ku rubibe na Ukraine. Umuhanuzi mukuru muri Perezidansi mu by'umutekano muri Amerika, Jack Sullivan, yaravuganye na mugenzi we Burusiya Yuri Ushakov, umuhanuzi wa Perezida Vladimir Putin mu by'imigenderanire n'amakungu. Perezidansi ya Amerika yavuze ko Sullivan yabwiye Ushakov ko ibiganiro byose bikwiye gutorera umuti amakenga ku bikorwa Uburusiya burimwo. Ntacyo Uburusiya buravuga ku byavuzwe mu kiganiro hagati ya Sullivan hamwe na Ushakov.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Abarundi ntibavuga rumwe ku cegeranyo ku bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 umugwi Sever waraye ushikirije inama nshingamateka.
Shimira rero inzego za leta gushimira mu gusevere cyane cyane wahotse gushyira uko kuri ahabona ino munsi bakaba babifashe ku mwanzuro. Nicyo twari twaragwaniye, nicyo twari twaripfuje.
Uyo ni Frederic Nzeyimana wo mu ishyirahamwe y'abaguye mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 hamwe n'abacitse ku icumu Collectif des Victimes et Survivants du Génocide Hutu de 1972.
Twafumvise ko iryo cegeranyo ko yagishikirije ndagicariye uko yagishikirije dushobora kutuvuga yuko ari icuzuyemo ibinyoma, kandi nk'uko bivuga mu Kirundi bati igisiga kibi gita igihubiribi.
Uyo nawe ni Emmanuel Nkurunziza wo mu ishyirahamwe rifise intumbero yo kugira umuziro ihonyabwoko mu Burundi ase genocide. U Rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda COVID-19 agenda ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru byahagaritswe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi, komisiyo y'ukuri n'ukunywanisha Abarundi Sever yashikirije ejo ku munsi wa mbere inama nshingamateka y'icyo gihugu raporo yayo yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'1972 ari genocide yakorewe Abahutu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umugwi Sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu, wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose Abarundi mu bwoko bw'Abahutu. Umugwi Sever uremeje uno munsi ku igenekerezo rya 2021 kw'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero ari ihonyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi.
Oni Pierre Claver ndayicariye mukuru mu Rwisever yabo kumenya ukuri n'ukunywanisha Abarundi. Hari kuri uyu wa mbere ku muhingamo w'igihe hari mu nama nshingamateka gusigura icegeranyo c'impapuro 5516. Ndayicariye mukuru mu Rwisever yavuze bimwe mu byo yisunga.
Abagandaguwe ni benshi cane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa. Abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'Abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi, abica ni baraba imyaka canke igitsina. Ibyaha byakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu birafise ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwi Sever, ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe.
Terence Mushano icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya Sede Genocide kiri moso akaba n'umuvugizi waryo asanga umurwi Severe ata ubasha ufise bwo kwita ubwicanyo bwo bwose ho nyabwoko ukuntu kwa ibwije ujya America kuri telefone
n'aba mu Rwanda ni hasi eraba mu bayahuzi muri exo y'ugotsa cyera cyemejwe n'abantu oni kandi byo ibihugu bya amareta yose y'ubu yarashobora kwishyiraho inzego nka Sede kabo ndi babishyize ngo kuko naho bongira aba ari ukukangariza atari honi nta rundi rwego nta rundi ufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nako
mushano yibaza ko ibyatangajwe na Severe bijyanisha Abarundi agahamagarira honi kubikurikiranira hagufi
boho murizaho honi nasoho kuko nta n'ukuvukanisha biriho ahubwo ni gusera ntitwatangaye mu gihe muri Severe banga gushyiramo ari inguma za oni n'uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushyika ko ari bizizi agitangaza kirimwo kubyo bakoze ku ntumbero bahawe tuba twanikira mu kigamubwenge dusaba yuko ibyo baguze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba iho nyabwoko ryabaye mu Burundi
ariko jihaha Kizimana umukuru w'ishyirahamwe ya Foricone F Rwanyika imenyane na kamwana wa mama asanga ibishikirizwa n'abagabo bisa no guhuguza
turabona ko ibi atashimiro bifise kandi turashima ko no mu Severe uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokrasi n'agatakazi na muntu
umukuru wa Severe asigura ko icyatumye yita ubwicanyi bw'72 gusa ari uko amasura ariko azimangana babonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa Burundi bufite amoko amwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagiharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo 1993 nyabuna ari bwo kwitwa nyabwoko umurwi Severe aba batandukanije n'ubwutemerwa na bose eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tukivuga kuri iyo ngingo ya commission y'ukuri no kunywanisha abarundi navuganye na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishami ry'ishyirahamwe ASE Genocide ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi navuganye nawe ari mu gisagara cya Toronto muri Canada aravuga uko yakiye ibyatangajwe na commission y'ukuri no kunywanisha abarundi Severe
twafumvise ko iryo cegeranyo ko yagishikije ndagicariye uko yagishikirije dushoboka tuvuga yuko ari icuzemo ibinyoma kandi nkuko bivuga mu kirundi bati igisiga kibi gita ibyo biribi mugodiyeho harikozwe amakosa nkarya mu buryo tuzi twagiye turahagumanya yo kuvugatumisha amakuru n'abarundi nta gitangaje yuko ishikiriza icegeranyo kishikiriza ikinyoma uti kubera iki kuko dufashe no kugenda baragiyeho byonyine nta kuntu CNDD-FDDR ni kugena uwo mugwi ariyo yagiriza kuba ubwa mbere ikomoka ku mugambi wo kuduha Burundi kuko dukwicaye muri 2022 ariyo yatanguje zo kugomba kumara abatutsi bwa kabiri akaba ariyo CNDD nyine rero kuko ni kuri utoki na sonzi ni ishema mu mafunguro y'ubukungu mu Rwanda akaba byerekana rero yuko iyo bigenze gutyo umugwi nk'uwo atakuntu ushikiriza ibiza bido mu rutoki ku kuri ahubwo bibiza byigitsayo ukuri kubera 2022 nuko twari tubyibukije icyabaye habanje yuko abo bantu muri ubu biyitirirwa ubwo bagombye kumara batutsi
Ubwanyu uruhe ruhande ninde yo tegezwa gutangaza ibyakozwe mu by'ukuri 72 akabiha n'izina koze turabashimiye. Navuganye kandi na Frederic Nzeyimana yatanguje urunda niyise ubwo bacitse ku icumu n'abakozwe ko nubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 n'inyuma yaho. Bavuganye ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada, aho nyine aravuga uko yakiri ibyatangajwe na komisiyo y'ukuri no kunywanisha Abarundi severe.
Kuri umunsi wa 20 n'umunsi utazibagiranwa ngo nyinshi z'abarundi twe twari tubizi kuva kera ndonge nk'imyaka 50 yakagaye n'agashinyaguzo yongera ku imyaka 8 dutanguje urunani kugira ngo dusemerere kugira ngo dushike kuri uwo munsi w'ino munsi. Abantu bose twafatanije babuze abantu muri iyo myaka 8 ino munsi nama aleluya gushimira Imana kuko ni umunsi w'akataraboneka mu gihugu cy'u Burundi, umunsi w'iteka, umunsi utungane bwa rugira, umunsi utazibagiranwa mu ngo nyinshi z'abarundi babuze ababo. Gushimira rero inzego za leta, gushimira mu gwisevere cyane cyane wahose gushyira uko kuri ahabona ino munsi bakaba babifashe ku mwanzuro. Nicyo twari twaragwaniye, nicyo twari twaripfuje kandi nicyo twabonye. Imana ishimwe cyane.
Naho ku bavuga ko ibintu nk'ibyo gutangaza ibyabaye 2022 byokogwa n'inzego zijeje gutungane cyangwa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abandi bafise ayandi mashyirahamwe bavuga ko abatutsi nabo nyene bakorewe ihonyabwoko nk'uko babivuga nk'umugwi ase genocide cyane cyane bavuga mu mwaka w'1993 ho mwe muhavuga iki?
Yamaze kuvuga ibyo 2022 ko rya ihonyabwoko. Twebwe twari tuzi neza yuko ubwa mbere inzego za leta z'u Burundi zirabifitiye ubuhusha, niko amategeko abivuga. Burundi bwarasinye amategeko mpuzamakungu ku bintu by'amahonyabwoko ku buryo bashobora kubikora bo nyine. Nta namwe twigeze twibaza yuko Burundi butoshobora kubikora. Ubwo hari bamwe bavuga ngo bikorwa gusa na mpuzamakungu. Mu gusomya amategeko uko yanditse aya mpuzamakungu n'ay'u Burundi birahura, barayafashe. Abaca bavuga rero ko haba harabaye ihonyabwoko 93, amahonyabwoko iba yarabaye mu Burundi bategerezwa kwigwa. Iryo 93 ku barivuga bategerezwa kurivuga uko iryo rindi ryo 2022 ryizwe bakurikije ibimenyetso bimwe. Ubwo dusigura nuko ihonyabwoko tuzi ko rikogwa na leta, rikogwa n'ubutegetsi, rikogwa ryapangapanzwe rikahiga umugwi w'abantu. Iyo gihe cyose tubigarukanye ku 93 twebwe twamaze twibaza ninde yari ku butegetsi cyangwa ninde yari afise ingufu z'ubutegetsi 93 y'abatutsi, kuko bariho bishwe mbwa bishwe mu buryo bw'ihonyabwoko. Twe tubifata yuko abatutsi bishwe 93 ahubwo ari ingaruka mbi z'ihonyabwoko ryo mu 2022 ritigeze rihanwa nk'uko inama mpuzamakungu ONU bivuga. Baravuga amahonyabwoko yose yadahanywe mu bisanzwe aragaruka akigarukiza akigarukiza. Ibyo 93 kuri twebwe ni ingaruka mbi z'ihonyabwoko, aricyo gituma twe tuvuga ko n'abishwe 93 nubwo barabatutsi kuri twebwe bahitanywe n'ihonyabwoko ry'abahutu ryo mu 2022 bitigeze rihanwa.
Murakoze,
bashimiye namwe.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
U Rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda COVID-19 ayagena ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru vyahagaritswe. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baragaragaza ko mabwirizwa yamahinduka ateza igihombo n'ihungabana mu banyarwanda. Asomta kaboyi niyo nkuru adufiti.
Amabwiriza yatangajwe mu ijoro ryo kuri iki cyumweru yaje akurikira yari yatangajwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize yagombaga gutangira kubahirizwa guhera uyu munsi ku wa mbere itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 ayara yatangajwe afite umwihariko ku mujyi wa Kigali itangazo ryaturutse mu biro bya ministre w'intebe rivuga ko muri Kigali mu mihango y'ubukwe kwiyakira bibujijwe ni mu gihe kandi ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi mu nsengero no gusaba ritagomba kurenza abantu 40 kandi bigasuzwa nta birori byo kwiyakira bayo aya mabwiriza kandi agena ko ibirori biba mu minsi ya nyuma isoza umwaka nabyo bibujijwe mu nsengero naho imihango yose ihabera igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 30% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu kandi abitabiriye amateraniro bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye ibi bikajyana nuko abagenzi bifashisha imodoka rusange bose bagomba kuba baramaze kwikingiza COVID-19 inshuro ebyiri aya mabwiriza yabaye nkatungura na kuko abantu benshi bari biteze ko batangira gukurikiza ayasohoye mu cyumweru gishize tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12
kurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u Rwanda ruri mu ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntago bibushisha yuko bigenda nyine byihuta ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya 40% cyangwa 50% yo muri private igomba kubihari umuntu koresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire ya miryango yaritunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe
ubwo gusohora andi mabwiriza n'ayambere ataramenyekana byatumye hari abaturage bamwe kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batari bamenye ko hari izindi mpinduka zabaye
aya ntabyo twamenye kubera ko tutaba dufite amaradiyo ntabyo tuzi
ibi byemezo kandi bikomeje guhinduka umunsi ku munsi hari abagaragarije Ijwi rya Amerika ko byabagizeho ingaruka ko gahunda zabo bari barapanze zihindutse
bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'ibyo n'icyumweru harimo amabwiriza ahindura yari yabanje inshuro eshatu utanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkanjye ubwanjye bwanjye nari mfite ubukwe aho bintereye igihombo rero ni uko natanze amavansi ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avansi ntabwo bashobora kuyamusubiza amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini ntanamenya ngo azahinduka ryari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi kuzamara icyumweru muri iyo situasiyo
usibye ibihombo biterwa n'imirimo imwe n'imwe iba yahagaritswe abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bagaragaza ko ingamba zikaze zo kwirinda COVID-19 zigenda zisohoka umunsi ku munsi zangiza ubuzima bwo mu mutwe uyu ni Dr. Eugene Rutembesa umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda
ibyemezo rero ahantu bitereye ubwoba nuko bituma nta muntu n'umwe noneho nta muntu ugitekereza ikindi ni ukuvuga uti noneho uyu munsi harahinduka iki dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga ko ugomba kubutekanya gutekana rero muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubundi ihungabana nanone mu kimenyetso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe ingaruka za mbere umubano ucitse mu bantu ukaba wenyine urumva rero umuntu utekereza ibintu bibi gusa umutwe nyine nizo ndwara ziziyongera byo umuhanga yifudashira ihungabana ridashira.
Ibyemezo bishya byo guhangana n'icyorezo cyo COVID-19 byatangiye nyuma yaho mu cyumweru gishize itariki ya 15 z'uku kwezi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu gihugu hageze ubwandu bushya bw'icyo cyorezo buzwi nka Omicron. Amatariki yakurikiyeho yagaragaje ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 buri hejuru ugereranije n'ubwandu bwariho mbere yo kuza kwa Omicron. Mu minsi ine gusa uhereye itariki ya 16 z'uku kwezi abantu bagera kuri 119 nibo banduye COVID-19, mu gihe mu mezi yabanje y'ukwa 10 n'ukwa 11 hari hasigaye habonekera mu bipimo bya buri munsi abantu bari hagati ya 10 na 20 banduye. Usibye amabwiriza akirwaho na guverinoma, leta inasaba abaturage kujya gufata inkingo kuko zihari mu gihugu. Kugeza kuri iki cyumweru abantu bagera kuri 77,179 nibo bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 104,805,633 bari bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo, naho 47,542 bo bari bamaze guhabwa doze ishimangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti banywanyi, na haya makuru yaka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.